e ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America ligiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi y'America. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga muri kumwe na Federica Unikije. Ikaze mwese rero mu kiganiro muri sanga. Raporo y'uwahoze ari umwunganizi mu biganiro bihuza Abarundi, Benjamin Mkapa, yashikirije abategetsi bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa kabiri. Yashize ahabona ku munsi wa kane igenekerezo ry'indwi muri uko kwezi, ivuga ko ibiganiro nyakuri ari byo byonyine bizotora inyishu z'amatati ari hagati y'abanyapolitika. Avuga kandi ko izo njyane za politiki zishobora kubangamira amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Iyo raporo ivuga kandi ko kimwe mu bintu byatumye ibiganiro yagerageje gutunganya inshuro zishika zitanu bitagira icyo bivuyemo ari uko hari abanyapolitike ku mpande zose batari bashyigikiye ibiganiro by'amahoro. Umwunganizi Mkapa yavuze kandi ko ibiganiro byatunganijwe na Leta y'u Burundi mu gihugu hagati byatumye ibiganiro ariko aratunganya bidahabwa agaciro byari bikwiye. Avuga kandi ko n'ishyirahamwe EAC ryo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ritabishyizemo ingoga kuko ryananiwe gutunganya inama idasanzwe yari kwicarira ikibazo cy'amahoro mu Burundi. Aho iyo nama y'abakuru b'ibihugu y'inshuro igira 20 irangiriye yarusha mu gihugu cya Tanzania, abategetsi bari bayitavye baratangaje ko abakuru b'ibihugu ya Tanzania, Uganda na Kenya bazobandanya imishyikirano na Perezida Burundi mu ntumbero yo kuraba ukuntu ibiganiro hagati y'Uburundi byosubira. Mbega ikintu mwibaza ko gikwiye gukorwa imbere y'amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 ni ikihe? Ubutumwa muha abakuru b'ibihugu batangaje ko bagiye kwicarira ikibazo cy'amatati y'abanyapolitike ni ikihe? Mbega mu gihe abanyapolitike batoja mu biganiro amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 yogenda neza? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye Inosambano yanonoseye ivyerekeye politike. Muri beneza Inosambano, murakomeye?
Turaendaenda.
Ego be, turi kumwe kandi na Tasien Sibomana, umuvugizi urunani ya Mizero y'Abarundi. Muri beneza Tasien Sibomana.
Naramunda kuramukije kandi aramukije n'abanywanyi b'i Radio Ijwi rya Amerika bose bariko baratwumvirije.
Murakomeye namwe?
Ego turaendaenda.
Ego be, turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru Mugambwe Ipona, akaba kandi umuvugizi wayo. Mwiriwe neza Olivier Nkurunziza.
Mwiriwe neza, turaramukije n'abariko baratwumviriza, mukaba mwakoze no kudutumira muri kino kiganiro.
Murakomeye namwe?
Emwe ndaho turadundega.
Yego mereka dutangure kuri mwebwe nyene Olivier Nkurunziza. Ibiganiro bihuza Abarundi byarangiye amasezerano apfunditswe kandi n'imirwi yose itayitavye mu buryo ushimishije. Gushikaho umwunganizi muri ibyo biganiro Benjamin Mkapa yahoze yatwaraga igihugu cya Tanzania atangaza ko abikuyemo akarenge atatifuza gusubira kuba umuhuza. Ku bwanyu hari ikintu umuhuza yari kuba yarakoze cyari gutuma abanyapolitiki b'Abarundi bicarana?
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Nibyo twaravyumvise ko inyuma inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko iheruka kuba ko yari yashikirije icegeranyo, mbere icegeranyo twari twaranabonye cavuga ivy'abanyepolitike b'Abarundi bari baragiye mu biganiro byari bimaze kugera kuri bitanu, kuko ivyo nzi neza jewe bine narabigiyemo ivyo biganiro. Iretse ikiganiro cya ubwa gatanu tutagiye kubera ko twabona ko by'ukuri ibyo tugiyemo n'ubundi ataco bizoshikako, kuko mu gihe leta itari yagiye. Jewe rero amaze gushikiriza yuko umuhuza ashitanze imihoho, ubwa mbere kwari kugira tumukengurukire ko umuhuza yari yakoze ibikorwa bidari bike, kuko abanyepolitike ndibuka neza mu gice cya kane cy'ibiganiro twari twagize abanyapolitike hariho abo hanze batari baje, ariko abanyapolitike benshi bava hagati mu gihugu bari bagiye yarusha twari twagize byinshi duhuriza ko turabona yuko by'ukuri ibiganiro bwa mbere ko bikenewe, ariko ko kandi abanyapolitike hari ibyo byinshi twatezwe guhuriza ko kugira ngo dutogerezwe kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ariko icyo tutahuriza ko kandi n'ubu twama duhagarara ko nubwo tutumvikana neza yuko mu Burundi kugira ngo dushobore kuja mu matora hoba leta yifata kibanza. Icyo gihe yari n'igiro bavuga cajanwa n'ibwirizwa shingiro, icyo gihe bavuga yuko ibwirizwa shingiro ritokogwa ko, ariko abanyepolitike ntibavyumvikana kuko bavuga bati ubwo n'ubwigenge bw'igihugu.
Mwavuze mushyanahe Olivier,
tumaze kuva mu ibyo biganiro tukaja mu Burundi ibwirizwa shingiro rigatogwa, hakabaho urupapuro rw'inzira rukaba ariko rurajyaho. Birumvikana neza ko umuhuza avuga ati yewe kubandanya ntacyo mbona no ariko ndagira kuko ibyo abantu benshi bariko barasaba cyangwa bavuga biriko birajya mu ngiro mu gihugu. Urumva rero
umuhuza Olivier Nkurunziza
ariho byinshi yari amaze gukora.
Olivier Nkurunziza musa n'abavuga ko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane rwose, ariko mugasa n'abavuga ko abanyapolitike aribo batumye ibyo biganiro bitagira aho bishitse. Uko niko ndavyumva.
Abanyepolitike nibyo baragize ibiganiro bidashika kuko ni umuhuza igikorwa cya mbere yakoze yarahuje abanyepolitike, ariko mu biganiro twagiye turabona nuko twabona ko bamwe bagenda abandi bagasiba. Ibyo rero ntibyamworohera kuko ubwa mbere umuhuza yaragize ingorane z'ukumenya abatumira. Mu gihe mu gihugu bavuga bati turifuza yuko aboja mu biganiro boba abantu batagirizwa n'ubutungane ko bateye kudeta y'itariki 13 z'ukwa gatanu, mbibuka yuko mu kiganiro cy'icyo kigira gatatu leta itagiye ivuga iti sinza. Ibyo nabyo bamaze kubitorera inyishu ukadusanga mu gice cya kane abavuga ko bari mu runanise na rede bataza. Urumva ko umuhuza nawe nyene yagiye araburagizwa n'abanyapolitiki.
Egome mushyanahe Innocent Bano, ku bwanyu ikintu cyo kurikira niki?
Imbere yo kuvuga icyo kurikira nasaba kubanza kwibutsa ko ibyo biganiro byabereye Arusha murazi nyine byatanguye, cyane cyane igihe abantu bagiye politiki bariko baravugana byerekeye ibibazo bazahuje ni ukuraba icyatumye ibyo bintu babisaba. Murazi ko ibintu Burundi bwari buhitiyemwo cyane cyane abari basaba gutembagaza ubutegetsi bwari bwitorewe na benegihugu, icyo gihe haciye haza abantu urazi ko mu bantu bakurikiye za politiki ibintu byerekeye ikime cy'ibiganiro byama byabaye ku isi yose, rimwe na rimwe sabanyepolitike b'igihugu baba bashaka ko ibyo biganiro biba, usanga ari abantu bo hanze kenshi na kenshi basaba ko ibiganiro biba hagati y'abanyepolitike ku mvo zitandukanye. Ibyo rero biganiro bikaba byari byasabye murazi ko mu Burundi bari batekanye ibiganiro bihuza abarundi bose kugira abarundi bashobore kwicara bavugane ku ngorane zari zihari ku byerekeye amatasi y'abanyepolitiki arahari. Abarundi bakavuga ati reka dutange umuco, reka dutange umuco ku bintu bimwe bimwe biriko biramuhunda abarundi baterere bagira intererano mu byokogwa. Muri icyo gihe rero abarundi baricaye hamwe bose mu miryango itandukanye mu madini atandukanye muri batandukanye byose baricara hamwe baravugane twegere tubona ingene ikibazo cy'u Burundi cyoshorega umuti ni ukubiteza kugenda. Muri icyo gihe rero ni ibyo biganiro byabaye hagati mu gihugu, mugabo mu nyuma rero abandi akavuga bati twebwe ntitwemera ibyo biganiro bikorera hagati mu gihugu, dushaka ibiganiro bihuza abanyepolitiki bari hanze.
Innocent Bano, kugira ngo amahoro aboneke habe umwumvikano hagati y'abarundi hokorwa iki muri iki gihe? Ibiganiro byo hagati mu gihugu byarabaye, ibiganiro byo hanze byarabaye, ibyo byose nta kintu gikora birashika
kubona amahoro. Ikibazo tukubona amahoro aboneke, ikibazo kugira ibintu bidahuza abanyepolitike bishobore gutorega umuti ni ikihe? Nkuko guca ibyo mahoro ni ikindi kintu, kuko amahoro ateza ko mitima y'abantu amahoro urazi ku Burundi mu mahoro ubu nta ibyo nta bantu n'amakunga aremeza ko mu Burundi hatekanye atangona zihari. Mugabo igikuru ni uko kugira abarundi bumve ko bashobora kubandanya mu mahoro mu mitima yabo kandi no mu mirimo yabo ya minsi yose.
Icyo
mvuga ni uko abarundi mu mico yabo abanye bicara hamwe bakayaga
eta
ibyo byo kuvuga ko bayaga, nibaza ko atakintu na kimwe ishobora kuza abarundi kwa shaka kwandaza bicara hamwe mugabo ibyo kuvuga ngo bateza kwicara hamwe rubo abo hanze baje bakicara nabo nibaza ko aho no gusaba ibintu birebire abo bari hanze nibaza ko hariho n'abari batashe bari mu Burundi atangoraza bafite bamwe bari mu biganiro hari icyo bita dialogue permanente parti politique abanyapolitiki bahurira mu makaganira mu migenzi y'abarundi abarundi baba bicara icyo kugwa ni uko babandanya
Mwizo nzira dote icyo twakwita rezeka ndabibutse mwe mwampa akandi gatoyi cyane rwose mu nyishu zose mumpa atasiyansi bomana ikintu mwebwe mubona ko cyokorwa kugira ngo amatora yo mu 2020 abe mwituze ka abanyapolitiki bose bagize icyo bumvikana ko ikintu mwibaza ko cyokorwa muri iki gihe niki
mbere yo kwishyura icyo kibazo nagomba mbanze nibutse baba baturiko turavugana baba n'abantu bose batwumviriza kugira ngo harinde haba ibiganiro bibera hanze y'igihugu bagashinga bakagena umuhuza n'umufasha murazi ko mu Burundi habaye ingorane kuva mu 2015 haraba amatora abarundi batumvikanye ko harapfa abantu abandi barahunga ubu rero uwo yibaza ko twosubira kuja mu matora tutavuganye ibibazo byabaye mu kijya gihe ko bitugaruka nibaza ko atubakunda Uburundi n'Abarundi nisho rero ku kibazo cawe uti ho kugwa iki kugira ngo amatora yandi umugani wawe aza byari rikiza Uburundi usumba yabaye mu 2015 icyo kugwa nico nyine nkuko umufasha w'umuhuza mukapfa yabivuze twe nkuko tugwa tuvuga niko tubyuka tuvuga ibiganiro byonyine niyo nzira nziza yotuma tuja mu yandi matora tubona iyo tuja twayateguye mu mwumvikano atanu makumira atawanjye wangura akaba mu mutekano akaba atabyubusuma birimo ibyo nabyo bica mu biganiro inzira y'ibiganiro niyo yubaka kandi nibituma abantu bagira imitima mu nda ibintu mwumvikanye ko harya mu kubikurikiza biroroshe gusumba ibyo bakubwira ngo bikore ku kubera ingufu za bamwe bo babibaza ko basumbye abandi nicyo gituma rero twebwe tutiye guhura niko birababaje ko tumara iyi myaka abarundi tutabona iyo tuja iyo ibyo biganiro bishobora gukinduka byari kuturyohera gusumba nabo rero kubera abakuru b'ibihugu n'ubu bavuze yuko bategerezwa kubandanya twebwe ntitwihebura turibaza yuko hazotinda hakaboneka ibiganiro nyezina bituma tubona inzira
nziza ibyo biganiro tasiyansi bumana abarundi bararonse imyaka irenga ibiri kugira ngo bagire icyo bapfundika ntibyashobotse abahuza bamaze gutanga imihoho ni benshi nibaza ko ikintu kiba kizera ko ibindi biganiro byatuma hagira igipfunzwe no na ibyo ako kizera mugakura
cyane no fata ibintu bitatu binuma nizera icyambere nuko nibaza ko yaba leta n'imigambwe bacuditse nabo nyine imyaka bamaze badadaza ibyo biganiro kugira nibicike ku kintu barabona ko ataco byunguye igihugu nibaza ko itere bikebuke harimo bamwe bazotsinda bakabwira abandi abo babyumva gusumba abandi bakabumvisha yuko ku neza y'igihugu uko hajya utwara igihugu gitwawe neza gishimirwa wewe utwara iyo kibaye mu ngorane nawe uvuga amajambo asosa gute karahara mu ruganda ntibacura kandi bigayirwa wewe nyine icyo gituma nibaza ko bazoteba bakabona icyiza cyobozanira abarundi icya kabiri gituma twizera ni uko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere ndabyibutse nabo turi kumwe bemeye gufasha gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi babyemera ku izina ry'amashyirahamwe mpuzamakungu nka ONU n'ubumwe bwa Afurika icyo kibisigura ko kubera babyemereye ayo mashyirahamwe mpuzamakungu kubera nabo nyine bavuga bati ishyirahamwe ryacu ryo muri aka karere k'ibihugu bya Afurika mu buseruko rirakeneye kwiyubahiriza rirakeneye kubahwa rirakeneye kw'ibihugu birigize byumvikana bigatunganiriza neza abatwagwa abanyagihugu baje ko rero ho bituze muri aka karere abo bahugu abo bakuru b'ibihugu ndibaza ko babikeneye nabo baba baratebye bityo bitebuke bazobona ko nabo nyene bibahesha agaciro kandi bituma irishira hamwe cyo muri akarere byubahwa kubera nahandi urabona muri muri Afrika y'ubusero y'uburengero amashira hamwe CDAO irafata ibibazo kandi
mukanye gato cyane gose mukanye gato bitatsya sibomana
akarere kacu ko bitebuke bazobona bati ntitwoguma muri ukwene ruze kandi ari igihugu kibanye twemeye gufasha
mukanye gato cyane gose mbega abanyapolitike mu Burundi cyanke bari hanze baramaze gukubitiza amaso inyuma bakaraba igituma mu Burundi hama haba imijyane igihe cy'amatora
bon hano havanishije benshi ntazi uko uko twebwe tubigira abandi babigize mugabo abatabigira byo ntangaje kuko ni uwa bazi cyo bajejwe igituma haba haba izo ngorane nuko sistema abagomba abari ku butegetsi bagomba kubuguma ko temporote inzira izarizo zose baciye mu buryo bwari bwose icyo nico cya mbere kibi bakagomba kuyajamwo bakumiriye abandi bakagomba kuyajamwo bidaciye mu muco icyo niyo niyo ntamba ni naye handi yamatora baye wewe ugahiganwa ugasinda mu mahoro n'umutekano atabusuma bwagiyemo abandi bategerezwa kwemera ishavuye mu matora
yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Anise mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Anise
ndi Bujumbura
yego meye akazi na Kirundi
Maheke
Maheke Anise duga ku ijambo kibazo icyumviro
Dewe icyo ni isoza gushikiriza nuko byaba ibiganiro byaba amatora hariho ikintu kimwe kitabanje kuboneka ata kintu na kimwe bizomarira abarundi kuko yaba amatora turamaze kuyajamwo inshuro nyinshi ugomba tugahera vuba mu 1993 yarabaye mu 2005 yarabaye mu 2010 araba mu 2015 araba ibiganiro byarabaye mu myaka y'ibihumbi bibiri ariko ibyo byose byagiye biraba byarabaye bizana umwizero kumenya ibintu bigomba bihinduke nta na kimwe kigeze gihinduka ubu rero njyewe icyo mvuga kugira ngo ibiganiro cyanke naho amatora bivemo ikintu kiboneka cyoha umwizero n'ubundi buzima abanyagihugu nuko ababijamwo bashyira imbere inyungu z'abari abantu bafite umutima wo gukunda abanyagihugu sumba gukunda utwo bagenda kuronkamwo twaba udufaranga cyangwa utundi tuntu bagenda bakumvikana by'ibiti bazoronka kubiharurira n'ibi n'ibi turabiye nko mu masezerano y'iharusha icyagaragaye ni uko havuyemwo ibiki by'abantu kuri 60-40 kwijana mugabo abantu bari babigiyemo ibyo biganiro ahanini nibo bakuyemwo inyungu ariko umunyagihugu yagumye ishuri ryagumye rigorana kugira ngo umunyeshuri wo mu Burundi yige neza ibitaro byagumye bisubira inyuma cyane ubuhoho nibaza ko tugeze ku rugero ruteye isoni rero mvuga ngo
Maheke Anise icyo ni ikintu ni ikibazo mushikije gihambaye cyane rwose
bafite ubwego bw'ububyeyi no kwita nko mu gifaransa leadership iri exceptionnelle extraordinaire ibyo bintu byose turiko turagira mu Burundi nta nyishu
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije umushikana he Maheke reka tubaze abatumire bacu reka dutangure kuri mwebwe inosambano umushikana he Maheke Anise avuze ko ibiganiro amatora byose atatu bivuze ahubwo ikintu gihambaye ari uko abanyapolitiki bose bafise ku mutima inyungu z'igihugu arizo bashira imbere duga ku ijambo mu kanya gato cyane umuntu umwe
ikabule nico mu kusanzwe nuko byateza kugenda ariko rero mu gihe turaba inyene imbona y'Uburundi ko tuzerekeza tubona kenshi na kenshi twaba tuvuganye politike kare bamwe ariko baragerageza kwerekana ibikenya hagati yabo mu gace nshaka kuvuga ni uko igikuru abanyapolitiki igikuru ni inzira abenegihugu baha abanyapolitike kugira bashobore kubarongora baba batemwo kwa barongo nicyo gituma n'amatora asigaye kubaho ivyerekeye amatora rero nibaza ko ari ingendo itazosubira gusubira inyuma mu Burundi hanyuma ibyo kuvuga ngo ikiganiro nyezina yewe sinzi nk'uyo tatiyanye navuga ibiganiro nyezina nge na vyita ni hagati y'abarundi ni hagati y'abarundi n'abanyamahanga ni hagati y'iko tuzi ko abarundi hagati yabo boba baba mu kiganiro barabajyabaye mu kayanza kugira bashobore kurondera inzira y'uko amatora ateze kugenda neza nibaza yuko izo nzira babiyemo mu kayanza abanyapolitike bakicara hamwe bakavugana bari Burundi n'ibyo bari batanze kuvuga yuko abo hanze bagiye bahubanze ibyo bashobora kuza bakajya mu biganiro byo hanze byo kongera ku byo abarundi bari bagize hagati mu gihugu nayo itari ikiyumviro cyiza mugabo rero twimirize amatora kandi adashobora gusubira inyuma nibaza ko abanyapolitike bari mu gihugu babandanya bicara hamwe bakaraba nyine amateora yotegurwa neza hamwe abanyepolitiki bacakwiyamamaza bafite ibyo bateza kwemera abenegihugu bakaza bakabyemanga imbere y'abenegihugu abanyebenegihugu bakabatora bakurikije ibyo baba imigambi yabo hanyuma ikerekeye abo hanze nabo nibaza ko igihe kigeze ko bokwikubita agatima membero bakavuga bati twebwe kubona abarundi twazi mu Burundi bicaye hamwe bakumvikana nyine amatora azogenda twatwumva n'ibyo twakwita legaranti batanze ku banyepolitike bari hanze bashobora gutaha reka dutahe tuve gutegura amatora
mu kanya gatoya cyane rwose
nibaza ko icyo nobasaba ni uko botaha abadashobora gutaha nabo kubera imbo z'ubutungane nibaza yuko nabo nyine bafite kuza bakita butungane kuko naho
reka ndabasabe ino saa mu kanya gatoya cyane rwose muze mwanka inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka duhe n'ijambo ijambo Olivier Nkurunziza nawe nyine agira icyo avuze kubyashikirijwe na Mahike Anise yavuga ati ikintu gihambaye muri byose eka n'umutima w'abanyapolitike ugushira inyungu z'igihugu imbere kurusha inyungu zabo bonyine tuga ku ijambo mu kanya gato
murakoze nibyo n'akanya gato ariko nababwira ako gatima n'ibyo abanyapolitike niko kazehezwa kubagenga ariko ingorane ku byo maze gukurikira mu biganiro nuko mu ngorane z'abanyapolitike harimwo abanyapolitike bashaka kuzoja mu matora y'2022 n'abandi batifuza kuja mu matora abo bantu rero kugira ngo bicarane uwifuza kuja mu matora n'utifuza kuja mu matora biratandukanye nico gituma rero ndavyaho tugeze mu gihugu ibwirizwa shingiro ryaramaze kujaho tukaba tuba hariko harategurwa ibwirizwa rigenga amatora rimaze kuva muri leta riyarije mu nama nshinga amateka kuja rero mu biganiro ubu muhuzi uwo ari we wese yoza uwoza aganira ikisubirira kuvuga duti tuganire urupapuro rw'inzira rutujana mu matora murumva neza ko ibyo biganiro bitopfa biheze ubu rero igico mbona ni uko nkuko twaba tubishyikiriza muganga w'abadasigana ikorona ni uko abantu boganira ukuntu twoja mu matora y'2022 kuko hari abavuga bati naho amatora y'2022 atoba tukabanza tukaganira ibibazo byose byohera kuryari ubu turi mu 2019 dutegereza kwitegurira kugira ngo ejo ntituzosange twaguye mu cyo bita mu gifaransa vide constitutionnel naha rero abanyepolitike baba bari hanze canke abari mu Burundi twokorera kugo kw'iyo kalendriye yo kubona ko twojeje amatora y'2022 agategurwa neza mu muco no mu bindi naha rero jewe kumbure tutavuze ibindi byinshi cyane byoshobora kugira abantu nibaze twitegurire ayo matora urupapuro rw'inzira wo mu kayanza rwaragiyeho ariho n'abandi kumbure ariko baravuga ariko dutosore neza icyo tujana mu matora kuko ngombwa ko abarundi bagira amatora ahako haja intwaro fata kibanza
ta siyansi bomana namwe nyene mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na Anise Maheke avuga ko umutima gushira imbere inyungu z'igihugu ari buhambaye kurusha ibiganiro kurusha ibindi byose bavuga
keze ndavyemera rwose kandi nibaza ko maze imyaka myinshi ndabivuga mvuga naho bitugora gushikira gusa ubwa mbere hoho duhere ku bategetsi umutegetsi kuva ku rwego ubwo ari bwo bwose yitwa ko aserukira abandi yategerezwa kwama ariko haranira inyungu zabo arongoye ivyo nje ndavyemera kandi ndabivuga n'ejo nzo kwa bamaze kwa manda bivuga mugabo siko biri Haro, igihamba rero avuze ati naho hobe abiganiro canke akaba amatora. Nivyo birababaje ko haba amatora canke ashobora kuvyara abadakunda igihugu. Icyo ni ikintu kibabaje. Mugabo aya matora ategerezwa kubaho. Kugira bene naho arategurwa. Icyo ni ikintu kigaragara. Hanyuma nciye nja kuri abo turi kumwe. Nagira nibutse sinzi ko uwo Innocent aba mu Burundi canke aba hanze. Nibyo harabaye ibiganiro harabaye amanama mu Kayanza. Jewe ndazi ko twagiye muri abiri yashuguye yatumwe ko n'umuhuza w'Abarundi Ombudsman. Nagira ndamwibutse ko tuvuyeyo na raporo tutarayisoma ngo turabicegeranyo. Umushikiranganji w'intore wo hagati mu gihugu yaca atuma ku yindi nama isa n'iyo nyene agaca kumira bamwe agaca basinya ibintu byateguriwe muri ubwo bushikiranganji. Aho twe ntitwaba turimo. Ibyo rero cyubyita ngo nibiganire abarundi bose baroyemo ngo imigambwe yose yagiye mu Kayanza sindo nagira ndakwibutse n'abavyumva ndabibibutse icya kabiri obije aravuze ati ngo ingorane hari abamwe bashaka amatora n'abandi batayashaka. Jewe nama ndakimwibutsa mbega uwo mukinyi agomba kuja mu kibuga yatoye arbitre wenyine umusifuzi akaba ari we yashizeho amategeko azogenga urwo rukino. Mbere ubu niwe wabagomba kuja mu matora cyangwa niwe wabatinya amatora. Icyo nacyo nyine ni ikibazo cyama kibazwa ukaza wumva buri bye ngo nabatinya amatora mutabazi ngo batinya amatora Jacques ngo batinya amatora ukamenga niho bafise abatora benshi gusumba abandi. Icyanyuma mbere nkuko idusabye simvuga amaremare ngo urupapuro ngo rutujyane mu matora ngo bwo mu Kayanza. Narabwize mu Kayanza iyo ni byakozwe. Nagira ndababwire ko abatavuga n'umwe na rumwe na leta bose twarashizeho natwe urupapuro rw'inzira rw'ingene amatora yotegurwa. None ga ugwemewe n'uruhe urutemewe n'uruhe. Kandi nagira nibutse Innocent yuko abo bose n'abarundi nta munyamahanga n'umwe arimwo. Naza aravanga ibintu abarundi turangana imbere y'amategeko icyo kitwishe nta mwana n'ikinono nta munyamahanga arimwe muri abo bose n'abarundi basa
muje nahe tasien sibomana tukiri kuri wewe nyene ikintu mubona nk'ubutumwa mwoha abategetsi bavuze ko bazobandanya bagira imishikirano na perezida wa Burundi kugira ngo barabe ku biganiro vyoba ni ibintu mubasaba ni nk'ibihe mukanye gatoyi cyane gusa
icya mbere twabasaba no gushaka gushiramwo ishaka cyo kumvisha leta yuko inama n'ingingo ari yizo batuma batwara igihugu neza kandi bagitegurira akazoza keza. Icya kabiri ni uko abo bakuru b'ibihugu bomenya ko bariko bakorera amashyirahamwe yandi mpuzamakungu afite uruhara mu gutsimbatazana amahoro n'umutekano ku isi arivyo byanatumye mbere ayo mashyirahamwe mpuzamakungu ashigwaho ashingwa. Icya gatatu nubasaba ni uko bobikora n'ingoga kuko ibyo rivuga ngo ubu urabona ngo amatora giragere mbe uwo babaza ko tuzi bari mu nofata ko nahati yanka ko ndavuga ko bari mu kwaha k'ubutegetsi abo batuma ibiganiro biteba ubu nibo boje imbere ngo amatora aratugeranye nitwihute uwatereje ko ibiganiro biba ninde nta ruhara babifisemo. Hanyuma mbega ko bavuga mu Kirundi ngo imbwa yarihuse byari bihumye amatora twayagira mu 2020 ntazari rishize abarundi canke tukayagira mu 2021 akabyara inzego zemewe na bose amatora yemewe ahumuriza abarundi ice twoba duhunze n'igiki igihambaye nuko byo bikora mu mwumvikano.
Reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Radio Haragakiza. Mwiriwe neza?
Mwiriwe mwiriwe.
Mwiriwe gadewo haragakiza.
Ngozi mu Burundi.
Ngozi mrafisi kibazo mrafisi chini mviro. Tukwa timia watumiri waliko wabuga chane chane. Kuli raporo imu unganirizi. Yashikili java tete mukareri. Duga kujambo kibazo ichi mviro.
Ego mwagi mndamu kibazo watumiri. Ani mbandari.
Dara kumba duga kujambo.
Hama deo lero. Kiyoto tanditani chini mviro chane. Sinyumvira yuko ibiganiro bimaze kuba inshuro zitanu zose hagacabaye inshuro igira gatandatu hanyuma bakatubwiye yuko amatora azoba muri 2020 bagakabaza ati ko byoshobora gutera intamba ibyo biganiro ko amatora yoba nagira mbazi ko bamaze kuganira gatanu bamagira baganiro bwa gatandatu ntibashobora kubona yuko n'ubundi bizoguma biba mpaka baguma bavuga ibiganiro mpaka mu 2020 za ntamba hanyuma zikaza akantu ka kabiri kandi nagira nongere ha urabona umuryango wa Afurika y'ubuseruko uriko umera nk'urongorwa n'umuntu basa n'abatavuga rumwe na n'u Burundi agakavuga bati niwe mu bisanzwe yogira inguvu z'uko ikibazo cy'u Burundi cyo tari nyinshi mubona yuko nawe nyine kubera avuga ati ntitucana umwaka n'u Burundi mubona yuko n'intege nke duhagura ziba hanyuma z'ibiganiro zibigende neza nashaka nanjye rero munyishyurire kuri utwo tubazo mwamukoze
murakoze deo haragakiza reka dutange ku mushya nta inosa bano agira icyo avuze kuri ibyo bibazo bibiri mushikirije mukamuvuga ko n'ibiganiro byagize inshuro nyinshi atanakizera ko ibindi biganiro bishobora kugira icyo bikemuye n'ikibazo cyo urongoye yase duga ku ijambo inosa mukane gatoyi cyane ngo
icyo nashaka kwibutsa ni uko amatora yumvira amatora y'abarundi kandi abazotora n'abarundi sabo hanze ego abarundi abari hanze iyo miryango kutamafungu irafasha mugabo nababwira ko urundi ari kigenga kandi nshaka kugaruka kubyo tataravuze natakuvuga ko amatora ateguwe ku isi yose na leta iyo umuntu atemera leta hasakewe ku isi yose yari kategura amatora naho yeze ku isi yogaruka ntibazopfanwa ngo ibyo ari kategura neza n'uruhara rwa leta gutegura amatora n'uruhara rwa leta rwo gushyiraho umuguzi ujeje gutegura amatora kandi umuguzi ujeje gutera amatora n'abarundi abanyamahanga nasaba duhava mu makungu nacyo bituma ibyo twagiye bibikiramo byose abarundi bawe bati ubu twebwe tuza kwicunga neza amatora yacu abarundi bo nyine nibateza gutunga neza amatora twaramonye ko watanguye gushyira uburyo haba mu byerekeye amafaranga haba mu byerekeye gushyiraho ibyo nakwita rezensima zose zikenewe kugira amatora ashogena neza icyo nsaba ni uko abarundi bari mu Burundi hari abo bamenya badadaza badashobora kumva ko bashobora kwicarana abo bashaka kwicarana kugira bashobore kuraba ko amatora ateza kuba neza ubandanya bicarana bakavugana bakaraba ingene amatora yogenda atakibazo na kimwe gihari naho ubu ni bishobora kurindira ko bitazogaruka kugira
ngo mukane gato 2050
amatora atabaye nicyo gituma rero nashaka kwibutsa ko amatora azoba mugabe gikuru ni uko abanyepolitike bari mu Burundi babandanya bicarana bakavugana icyo kuzerekeye ibyo byo kwa ngo muhuza bakugiye kuvuga ngo urongoye ako karere ngo ntibumvikana n'u Burundi nashaka kwibutsa yuko urongoye akarere ntakarongoye kubera izina ryiwe yuko yitwa uyu cyane yitwa adafise icyo nishobora kwita nesitisiyo ni urwego arongoye urwego rero rurafite ingene rutungane si ukubona ko ari umuntu wenyine ashobora kuvuga ngo nshyizeho ibi cyangwa ibyo urwego rukora nibyo abari mu rwo rwego bategereza kugendera ko amategeko ari amategeko agenga akarere ayo mategeko niyo azobandanya agenda akarere si muntu azotegeka ibyo akarere gateza gukora n'amategeko agenga akarere arashobora kuguserukira ni nk'igihugu giserukirwa n'umukuru w'igihugu mugaye igihugu kirafite ingene gitwarwa n'akarere kahita kandi abarundi boteka bakamenya yuko amatora y'2020 ategereza kuba kuko n'amakungu nibyo araba n'igihe ibyo biganiro byose byaba bagumye biyibutsa ati ni intererano y'abakimotanga kugira amatora y'2020 azogende neza nicyo bashimikira
akanya gatoya cyane rwose reka duhe ijambo kandi Olivier Nkurunziza nawe nyine kuri icyo kibazo gishikirijwe ibibazo bibiri bishikirijwe na Deuha agakiza mu kanya gatoya cyane rwose mwihute.
Ibibazo yabajije ni ibibazo birimo amakenga birumvikana avuga ati hamaze kuba ibibazo bishika emana amashika atanu mbega ya gatandatu hari kizovamo nomenyesha abarundi n'amakungu ko naho twogira inama harimo gushaka ibisigaye n'ibike tugenda gutegura urupapuro rw'inzira nkuko twabivuze bizo bica binyaruka kuko ibyo cyari twumvikanye ko n'ibintu bibiri gusa ibyo rero ndiyumvira ko harimo gushaka kandi bagatumira abantu nkuko babivuze ataco bagirwa ama intati zikunda kuba kubitaba mu biganiro aha kongera akaba ingorane mbega n'ibyo biga ubu rero ibyo biga n'ibyo twama tuvuga aho tugeze uno munsi naweza kuganira ku camanda icyo mbona iyo manda iri kirahera naweza kuganira ku byibwirizwa shingiro ibyiza shingiro byaratowe ubu twoganira urupapuro rwo tujana mu matora kuko wumvise yuko tashyana avuga ngo naho byo mu 2021 ariko ahubwo amatora ategezwa ko mu 2022 tumaze kubona ukuntu igihugu kigiye mu ntwaro fata kibanza cyo gira ingorane
yego me kibazo cya kabiri cyo mushyira naye rero
n'umukuru w'igihugu atwara yasuno munsi nibaza katangorane zirimo kuko nubundi uRwanda rusanzwe rwari muri yase kurongora no kuba muri yase urafite cimbiro jamu terera nubu ku ibiganiro byahora biba bari abanyarwanda bari muri yase ko rero umukuru w'igihugu nuba bitwara turazi ko ari ingorane hagati y'abarundi n'abanyarwanda ntacyo byokonona ariko kandi kw'abarundi n'abanyarwanda bicara nubundi bagatorera inyishu babifise navyo nyene nibyo dusaba kugira ngo mu Burundi n'u Rwanda imigenderanire ibandanye igenda neza
yego me tasiyansi bomana duka kwijambo ibibazo bibiri bya deo hagakiza
nibyo kw'amakenga yagira n'ibisanzwe kandi birumvikana nkuko nabivuze yaba hariho gushaka ku impande zose nitwari kurenza inama zibiri zibaye nyinshi zari kuba zitatu kuko ikibazo nyamukuru naho badendekeranye utuntu ni guhonyanga amasezerano nayo yarusha nukuya kingira ivyo ntivyari gufata kuko si Arusha ya kabiri tune gushya sinzari gufata iminsi myinshi icyo rero ibizananyanye mu nama zitandatu zitanu birashoboka mu nama imwe yose no gushaka na cyane cyane ko naho babivuga ku karimi bavuga bati ibyo twa ibyo umufasha w'umuhuza yari yasohoye ko atakora mu ntuntu zeye mu biganiro bigira kane yerekana ibyo duhuriza ko niba uko babivuga babyemera nibaze bagende tubisinye babigaragaze ko babyemera kuko amasezerano y'Arusha arimwo ibyo kuvuga nige n'amatora yogenda ibyo
kubusozera mu kanya gato ntanu k'ikibazo cya kabiri cya deo
yego barabivuga ariko ntibabikora icya kabiri cy'uko Perezida Paul Kagame arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bya yorikiye muri umuryango wa Afurika yo mu buseruko ko cyo bikibazo nibyo naho batacishuye neza ibyo avuga nibyo kuko turazi ko abarundi bagomba ko ikibazo kiba hagati y'u Rwanda n'u Burundi ariko ko kiri hagati y'abarundi bacuhosha babyitwaza ngo ni Kagame yabitumye ngo ni umukuru w'u Rwanda yabitumye nicyo gituma ni nkwarakurikiye bavuze bati ikibazo cy'u Burundi gisigaye mu minwe y'abakuru batatu b'abakuru b'ibihugu batatu Perezida Museveni, Perezida Kenyatta na Perezida Magufuli nicyo babonye ntidutinye kubivuga kubera urabona buca bitwaza ngo ibi ni Kagame yabigize nicyo gituma n'abandi barabibonye icyo nohereza kumba barire batoye mu menyeshamakuru na Grace Nebuse Innocent abategura amatora s'abanyamahanga n'abarundi mbere harimo n'abatwaranye n'aba bari ku butegetsi mu mugambwe CNDD-FDD naco muba muvanga ibintu icyanyuma ni iki cyanuzeye cya Olivier ibi bintu cyuko bibaza ngo ngubu tugeze aha mbe kuzi neza ko leta yemeye ibiganiro abagenye abahuza iyo nama y'abakuru b'u Burundi leta yari yaserukiwe none wewe wobandanye ukora ibi kandi wemeye ibiganiro ugaca wibaza ko ibyo uri kurakora wenyine ari byo bucuza wempoza abo bashinze ubutoka
n'amakenga byashyizwe na Deogratias aragakiza
none uyo yihendera mwibaza ngo twebwe ordre du jour tugomba ni erega na Petra tishi byo tugomba nico gituma habana
tugomba aya makinga yashwijwe na Deogratias aragakiza turayagaruka ko mushya na itation ariko reka duhe ijambo Gabriel mwiriwe neza
mwiriwe cyane mwiyenze makuru
mwiriwe muri hehe Gabriel
ye ni Gabriel banza witone ni muji w'Ubujumbura nka basanze ndongoye mugambwe APD unanirwa amahoro no gusubiza hamwe
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
yego bwambere umugambwe APD duserukira debatije mu giganiro cyangwa bwambere twarabaje kubona muce ugira gatanu umuhuza yawiteguye rekirikira musaba ko yokongera ko kabitegura mu kwa 11 ariko kagitagira mu kwa 10 mbere byatinye n'umugambo twe tutitaba ibyo biganiye ariko bigeze rero twarabaye cyane kubona inama y'abakuru bihugu iheruka kuba itashitse cyane cyane ku byo ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza ahingwa 48 yavuga ko umuhuza n'abagwa n'amatati bose hategezwa kubaho umugwi ukurikirana ikigwa mu ngiro ry'urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza no gutegura amatoro umugabo wari kubategeka guhurikiramwo bose ibyo rero twe umugambo wa PDR byaratubabaje cyane twatuzikara kajyo keza mujya nama ko bavuye batoye uwo mugwi bagatanga n'intumbero ingende uwo mugwi wogende nacyo gituma rero twe tuvuga duti ko batabishyitse ko ntacyo buza ko amatora atabananya ategurwa neza mu 2020 kandi ko abantu bose atacyo biyagiriza bose tukabana twitegura amatora mu 2020.
Murakoze mushyantehe Gabriel rika ijambo Innocent banu magicabuze kuvye mushikirije mukani gatoye cyane rwose Innocent amasibona 30
je nibaza yuko ikibazo se nyamukuru nsakubaza none ko mbona abarundi bo bicara hamwe akabari bavuga bategura amatora haba abari mu gihugu hagati n'abandi bari hanze bagatsiza ibyiyumviro byabo nibaza ko leta aruhara rwayo rwo gutegura amatora kandi nibaza ko abarundi bomenye yuko bose aba leta kwa amatora bategura neza kugira ntagire abantu bose boroherezwe arabiyamamaza arabagira gute hanyuma n'uruhara rwa leta ikigira kabiri nashaka kuvuga nuko nashaka kwibutsa ko nuko nabivuze nkitangura abarundi mu mico yabo bambayaga bambabatandika nibabandanye baganira hariho forum permanente de parti politique urwego rw'imigambi bahurizamo bamwe bariko baravugana ntibicare hamwe bavugana ndetse nibaza yuko je ikibazo nshakubaza sasa nashakubaza nibande tuje kuvuga ati nibande babona ko ibiganiro babigize amahoro yoboneka nibande ntibaduhamatsa kugira abarundi babimenye akabatara abarundi tubimenye icyo nshaka kumuco ni uko tuvuga ati uyu muntu uyu n'uyu 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 bicare hamwe baticaye hamwe ntabigenze
ndabona kane kihuta reka duhe ijambo
nibaza ko abarundi bicaye uko tubizi abarundi bari hamwe bariko bicara abo bo mu Kayanza uko babitegura kose uko ababigaya mugabo igikuru k'abarundi bicara hamwe leta igategura amatora kugira abarundi bazokoroherezwe mu kwiyamamaza mu byo bazo bariko barashyikiriza abene gihugu bashobora kuba hamashe
ijambo mukanya gatoye cyane rwose n'abasabye inyishu ngufi cyane rwose tasiyo sibumana mu ishuri ikibazo cya inosa ikamuce mugira ko mugira icyo muvuze nibishikirijwe na Gabriel mukanya gato umuntu
umwe mwere ku cyo kwa Gabriel ndagishije mu majambo make Gabriel nagiranda mwibutse ko ibiganiro biheruka byari byatumwe ko kuva itariki 19 gushika 2024 leta y'u Burundi n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi barandikira umuhuza bati kubera iminsi mikuru yo kwibuka inshungu zacu ibi biganiro n'uwigize imbere gatoyi bitangura itariki 2024 z'ukwezi ku 10 niko byagenze no muri raporo ya perezida Mkapa byanditse ko abantu nibabe basaba neza mugabo ukuri niko kuzokiza igihugu aho ndahejeje kuri ibi bya Innocent numva ati ega ntiyigera yibaza yuko icyo yavuze ubwa mbere atarahindura ko na kimwe nanjye ndamusubiza ikibazo abakenewe kuganira bose kugira ngo amatora abe meza n'abarundi nibaze abukuramo nibande kugira amatora jewe nkeneye ko tujya mu matora meza hamwe azobyara icyiza ku Burundi nta kindi ibyo byo gukarikira muharura ngo abarundi baravugiye mu Kayanza nakubwiye nkene ije mu Kayanza byagenze noneho aba bandi banyamigambwe batari mu sabarundi sabagomba guhiganwa
reka namwe mushyira nayo Olivier Nkurunziza mu gihe cyo muze kugashikijwe na Gabriel mukanya gatoye cyane rwose namwe
Gabriel yashikirije ni ibyifuzo mbere nini byabaye kuko yavuze ati mu mugambwe wanje narababajwe n'ibi ariko twebwe icyo twovuga nofatamo mu byo yavuze nuko by'ukuri icyo yari yavuze mu kigabane cy'ibyo twari twashikirije hariho ingingo twasaba yuko umugwi w'abahuza muri yase naho ibiganiro byo bandanya bigataha I Burundi kugira badufashe gutegura amatora ko boza ngaha mu Burundi kugira ngo bakurikirane uko amatora naho nyene ariko aragenda yewe nizera rero yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu kumburi zoba ico cyo bazociga kugira ngo mwiyo nama izoba ihuza abakuru b'imigambwe ico gihe baronse uwundi amusubirira twokwiga ukuntu yokurikirana amatora gushika arangiye twebwe rero umuganga w'abadasigana igiprono ico tubona nuko gusa amatora mu Burundi yotegurwa neza nayo aboza mu biganiro birazwi nitwoza turabivuga kandi twaranabivuze no mu biganiro biheze n'abantu badakurikirwa n'ubutungane kandi nta n'uwo biharira n'umuhuza yari yaramaze kubyemera ko ubutungane abo budakurikirana bose b'abanyapolitike bari hanze cyangwa mu gihugu cyose bo kwitaba mu biganiro
cy'ufundit. Ego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Cedric muri Veneza.
Niyoneza munyamakuru.
Niyoneza muri hega Cedric.
Ndi Kampala Uganda.
Kandi kazi na ninde?
Ni irakoze.
Irakoze murafite ikibazo murafite icyumviro
cyo kuvuga cyane cyane. Akimero mbe nomise hano mushinga na hita cyese bomana.
Yarakumva.
Ego niyo undi mutumire sinamwumvise neza ariko rero nagomba kubaza cyane cyane ikibazo twanjye ngomba kubaza uwo mushinga na hita cyese bomana ko aya matora tugomba mucya tujyamo azoyitaba aserukiye umugambi iprona cyangwa azoyitaba aserukiye nani zitabarazi boye mu bizo cy'ingiro tufite ubuye inani ntazi cyahari ko azoca yitaba amatora ashyigikiye nk'umushinga nawe agatogwasa
egume murakoze reka tumuha ijambo agira icyo ishuye ita siyansi y'umana duga ku ijambo
hey murakoze ikibazo bagiye kirumvikana twebwe mu byo tubonavuga murabona umugambwe iprona ayo bawuburiye bakagomba kugira igikoresho cyawo n'ubu nabo bitwa ko bari kumwe urumva ugize aravuga wihenda ngo aravuze ibyo mu mugambwe bitamijwe neza n'akazi bari bafishe baca babakura ni ukuvuga ko uwo mugambwe wamaze kuba igikoresho rero cy'ubutegetsi twebwe rero tuvuga tuti imugambwe iprona imigambwe yose binjiyemo kugira bayitatagure bakoreshe ubuhere minorite bayiha uburenganzira bwo gukora kuko sistema aho tuvuga ayo matora ntashoboka kuko ntibagomba bo bahiganwa nicyo cyatumye basambagura imigambwe iprona FNL FRODEBU n'iyindi za MSD urumva rero icyo kibazo nicyo kuko ntiturabona n'aho tuzoca mu kuja muri ayo matora hanyuma bo rero bariko baravuga ngo amatora icyo ni ikibazo gihambaye haba muri iyo bwirizwa shingiro baheruka gushyiraho ripfuta akorda rusha bafashe abarundi ntibabanganishe ugasanga umurundi atari mu mugambwe ukamenga ntakiri umurundi ntafite uburenganzira bumwe kandi amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu avuga ko umurundi afise meme de voir meme de voir
tukivuga
nicyo gituma ibyo byose nibyo by'intambamye y'ayo matora ntacyo no guhisha
tasiyo tukivuga ku bitaba amatora n'abatinya hari nk'uko mubizi icigwa cyari catohojwe na Dr Christophe Sebudandi imbere y'uko amatora yo mu 2015 aba aho yerekana amajwi umugambi umwe woronka kandi ivyo yatohoje n'ivyo bita étude scientifique kwakorana n'indi shyirahamwe rihambaye cyane rwose ritohoza ivyerekeye amatora muri Afrika kirya cegeranyo yari yagize mu kivuga kwiki
yegeranyo isigo amasondage urazi Frederic ko yamaba mugabo ni gake usanga vraiment umuntu yo yaha ravarere nyene akemeza yuko ibirimo ari byo kukuri nagira ngo hakarorero ubu mu Burundi uwombarira yuko amatora ateguwe neza atagitsura atabusuma uwombarira ko umugango ari ku butegetsi ari wo yatsinda yobande afatiye kuki yewe umva ngo Barundi ko baramenyereye kwikereza ko nibaza ko bamaze kubona ibitari bike icya kabiri mbe none yaba babona ko koko bafise atabwoba bwo gutsinda amatora
bo kwirigwa baragoranira iki kugira amategeko areke abarundi bose n'imigambwe yose ihiganwe atakurinda kurondera gukoresha ubwo bita ubugambwe uja mu kwaha kwahe yagize byose nibyo byerekana ko ari
abanyamatora
kontrere mayibyo rije n'aba Jacques n'aba mutabaje biriko bararirimba ku maradiyo
uzi
ko ukomeye urareka amategeko amatora agategurwa neza amategeko akajaho bikaba ku mugaragaro kandi utsinze abarundi bose bakoma amashyi
ndabura kanya kihuse cyane rwose tubibutse ko muri komora bandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel muri Beneza
ego mwiriwe
muri hega Samuel
mu Kirundo muri komine bwa Mbarango
ya kandi kazina ninde
nirabaza Samuel
yego tuga ku ijambo kibazo cy'imbiro kibazo kigufi
yego no kuri kujya mu Burundi haragoye no kuri nagira nshimire uwo mutumire wacu mu Burundi politike yaho iragoye no kuri iragoye kabisa yego nagira ndamubaze none ati yego amatora ya 2020 mbona azogenda gute azogenda neza cyane
murakoze Samuel reka tubahe iki kibazo Olivier Nkurunziza amatora yo 2020 azogenda neza tuga kujambo
Jangira yagiye kuraba kugira ngo icyo kibazo cy'ikivasha no kwishura ibyo tashana yuko aravuga amatora mu Burundi uko bigenda kose ateza kuzogenda neza kuko turi ku kibuga turi mu turaganira mu Burundi ubwa mbere igicuma cerekana ko amatora ashobora kugenda neza hari amahoro n'umutekano nibyo hariho abanyapolitiki bakiri hanze ariko mu Burundi ufatire mu 2005 amatora yarabaye hakiriho imigwi igwana ikiri hanze abantu baraganiriye nico gituma n'ubu mu Burundi ko habaho abanyapolitiki bavuga ati uno munsi ndabangiriye sinjya mu matora birashoboka ariko kuvuga ko tashana zoja mu matora gushika ubu ataza hazoba ari yanavyivugiye biragoye ariko jewe mu mugambo wa dasigana corona turi ku kibuga turazi neza yuko amatora ukazogenda kose tutegereza kuyajamo kandi siko turayategura
ndeje
no muremesha ko amatora mu Burundi azogenda neza kandi azoba nabo bose ariko baravuga bazora nkaho baja bakaja amatora
yego me ino samba no ico kibazo nyine mu kanya gatoye cyane gusa
ubu sivyo kuvuga ibiganiro ikeneye kuvuga no gutegura amatora amatora y'umwihariko abarundi bari ku kwitegurira bakabandanya ibyo badahuriza ko kugira amatora azogende neza basore kubitore nyinshi umugabo cyo mvuga nuko amatora iyo mitsi y'abagibiri ateza gutunganywa kandi azogenda neza kuko abarundi bonyine ndo bariko bayitegurira nibaza ko iyo atamuno hanze ariko gutegurira urubanza ariko kwitegurira urubanza rwagenda neza nacyo bituma no kwifuriza abarundi ko ahubwo babyitegura neza abari hanze bagatahuka bakaza kwitegurira aya matora abo abumva badashobora kwitaba aya matora n'uburenganzira bwabo mugabo nibaza ko amatora ateza kugenda neza hanyuma ku byerekeye hari ikibazo twari twishuye ku byerekeye abo bakuru b'ibihugu nabo bavuga bati abazo uko tatabona ngo hari abakuru b'ibihugu ba Kenya ba Tanzania basabye yuko abo bane bavugana n'u Burundi nibaza ko mu byo bagejwe muri mu karere nabyo nyine bamare kwaravuga neka n'abandi batukana kuko iyo uri mu muryango uteza ko muri kwayaga nawe muri mu muryango kandi baza yuko nabo nyine icyo bakitiriza bavuga ati dufate abarundi kugira amatora azogende neza nibaza ko akarere kazofata abarundi mugabe igikuru nuko abarundi bo nyine ari wo kwitegurira amatora akagenda neza bakumva ko amatora ari ayabo aricyo bita appropriation
reka duhere ijambo Tatien Filomana
hanyuma dusaba Imana ibafate kugira amatora azogende neza kandi mu mutekano
ntangere Tatien Filomana namwe amatora yo mu 2020 azogenda neza mu kanya gatoya cyane rwose n'ikibazo musa na
icyo twifuza kandi twama twifuriza igihugu nuko aya matora yogenda neza mugabe ibyo tubona biriko birategurwa nta kizere kinini kuko kugira amatora agende neza hari ibikorwa hari ibisabwa none aya matora azogenda neza gute batagomba ko haba ihiganwa abari amatora y'iyaha ibyo nibyo bahurije batagomba kumva urumva imigambwe baratataguye abana bariko bakreya mishasha bahagaritse urabona ko batagushaka kuyemera numva hatabahiganwa iryo higanwa rizoba rimeze gute
reka tubibutse ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel niyo neza
ndabumva
muri hega Emmanuel
Ndabumva ndabumva.
Duga ku ijambo, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Emmanuel usa nuwatu. Duga ku ijambo nyarusa kanyakaragi.
Cyumvire cyane ngira mvuge.
Yego.
Uko mbona mu buryo bwo gutegura amatora rimwe nk'uko wagombye gukubwa ibintu bya demokarasi abanyagi abari mu gihugu bakumva ko n'abari hanze bakumva ko bagomba gushyira hamwe kugira amatora agomba kugenda neza nk'uko bigomba kugenda mu bindi bihugu uko byaba bigenda no muri Congo.
Murakoze Emmanuel, murakoze ku cyimviro mushikirije. Reka duhe ijambo mushyanahe Olivier Nkurunziza. Ubuturi mu 2019 hasigaye umwaka umwe n'amezi arenga kugira ngo ayo matora atunganywe mu Burundi. Ikintu mwifuza ko cokorwa mukuri imbere yayo ico kiringo c'amatora riki?
Ibikorwa biriko birakorwa bitegerezwa kuba nuko hategerezwa kubaho itegeko rigenga amatora, hanyuma abanyamigambwe bagashira umutima munda bagategura amatora ubwa mbere mu migambwe iwabo. Hanyuma icyo dusaba leta no kutubungabungira amahoro n'umutekano kugira ngo imigambwe yose izoje ku rubuga atawanjya wangura. Hanyuma abanyapolitike nabo bariko baravuga ko batafise aho bazogirira amatora, rero nibaza hata mu Burundi ashobora kubura ahagirira amatora. Ntibafuse abayindepanda, bafuse inani z'abigenga, abo nabo bazokwitoza nk'abigenga nyine nk'uko bahora babigira. Ariko tukifuza yuko amatora mu gihugu leta yobungabunga amahoro n'umutekano nazo tugafatana munda, hanyuma abanyapolitike bari hanze babishoboye bagataha bifatanye n'imigambwe yabo iri ngaha mu gihugu.
Namwe Innocent bano ikintu mwifuza ko cotunganywa corangurwa imbere y'ayo matora yo mu 2020 kihe mu kane gatoya cyane gose umunota umwe?
Nk'uko rya abivuga ko leta yo gerageza ikaraba nyine tunganya ayo matora, hanyuma n'abene gihugu bakumva ko amatora ari ayabo bakagenda bakumviriza abanyepolitike ba imigambi y'abafite bakatora bakurikije imigambi y'abafite neza ateza kutabamarira. Hama igisigaye nacyo ni uko Imana yabafasha amatora akagenda neza ikabana n'ibunga mu Burundi n'abavuga mu bwose.
Tasiyasi bumana ibintu mwifuza ko vyorangurwa imbere y'ayo matora n'ibihe bimwe bimwe musa n'ababishikije. Duga ku ijambo.
Ni vyinshi urumva, hariho ibijanye n'amategeko, hariho umugwi uyahagararira yose ni utegerezwa kuba umugwi wigenga kandi hurimwe wemewe n'abazohiganwa bose. Hariho iyo migambwe abo batinya kuvuga ngo iyo migambwe iri hehe, rege imigambwe iyanwa niyo babujije. Iyo migambwe rero idasubijwe ubu burenganzira bwayo bwo gukora, ni amatora azoba abaye kuzoba ari ukwidigadiga kuko uzoba ari umugambwe umwe gusa. Hariho umutekano twarabonye muri bizi bwiriza shingiro mbonera kure ayo zakora, none izo zizoba zaroye kugira amatora abe mu mwitegembyo. Ivyo byose rero nta handi bizoca atari mu biganiro iwe muti ivyo vyose niho bizova.
Egome Olivier Nkurunziza akamu mote abajya politike muri rusange nakahe mu kanya gato amasegonda 30.
Abanyapolitike bo mu Burundi nuko bakumva neza bagashira umutima bunda bakumva ko dutegereza kujya mu matora y'2020, bakumva ko kuzana ibindi biganiro bijya inyuma y'ukuntu twumvikana ko tujya mu matora azoba ari ukugira ngo dusubire inyuma. Rero icyo nifuriza abanyapolitike nuko bokwirengera tugakunda igihugu cacu tukumva ko dutegereza kuja gutegura ayo matora, kuko bidudateguye amatora y'2020 igihugu tuzaba dushaka kugisubiza mu kandi kandi tutazovamo.
Inosambano akama mu kanya gatoya cyane rwose mwote y'abanyapolitike.
Abanyapolitike ni ukumva yuko imbere y'imigambo yabo ubwa mbere ntabarundi, hanyuma igikuru bakamenya ko Uburundi buzokwamaho imigambwe irashobora kugenda, abo banyapolitiki barashobora kuva mugabo bagasiga basigiye iragi ry'amahoro n'umutekano, iragi rya demokarasi abana babo, ari nacyo bituma bateza kumva ko bafite responsabilite mu byo bariko barakora.
Egome namwe tasiye mu kanya gatoyi amasegonda 20 tasiye
n'umana kimwe abarundi bose batuza kwicara hamwe hanyuma bagategura ingene igihugu kiteza gutwarwa bari kumwe.
Ndabona kanya kasana katujanye umushana y'inosambano. Urakoze cyane rwose. Reka tasiye tuzogutira kamo kugira ngo tubandanye ikiganiro namwe bwenyine umushana y'inosa Olivier Nkurunziza. Ndabona kwa kanya katubanye gato, ariko nashaka kubashimira cyane rwose ku kajya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywa nyuri radio ijwi ry'America bose batya kamo bagashikiza ivyumviro n'ibibazo turashimiye kandi na badufashije umushinga ntaye Macrine hino hano hamwe na Fatou Karara igiranije ibiganiro mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Turashimiye mgenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri sanga hejeje kudushikiriza.